radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Turi ku wa gatanu itariki zine z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2015. Hano muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Aloise Bigirimana.
Uwo munsi bavuga ko bagamije gufata abajene bose ba kumusaga, hanyuma rero tuheze twumva ibintu bavuga yuko n'umuntu w'umugabo wese akiri jeune baje bamunubira kumufata bavuga ngo nibo barasa.
Uwo ni umunyagihugu aba muri quartier ya Musaga, havuga ku mutekano muke uri muri iyo quartier. Iyi nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibeshikiriza mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu.
Makuru avugwa ijyano hino tuyatanguriye kuri inkuru yo muri Sudan. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ibifungurwa ku isi ribimenyesha ko rishobora guhagarika ibikorwa byo gufasha Abanyasudani bakoresheje indege zo mu kirere mu mpera z'uku kwezi, mu gihe ritoronswa imiliyoni 10 z'amadolari y'Abanyamerika kugira ribandanye ibikorwa byaryo. Ibyo bikorwa byo gufasha hakoreshejwe indege birahambaye cyane mu gihe igihugu cya Sudani imidugi toroherwa gushika mu turere turimwo abanyagihugu bivanye n'amabarabara atifashe neza muri ico gihugu. Mu mezi arangiye ibintu vyarayangaye mu gihe abantu bashika 200,000 bataye izabo barahunga, kandi Sudani kikaba ari igihugu kitagira amabarabara meza.
Umutegetsi mukuru wa ONU ajeje kwitaho impunzi asaba ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya, Union Européenne, kwakira impunzi zishika ku 200,000 babicishije mu mugambi bise Mass Relocation Program, ni kuvuga umugambi wo kwimura abantu ku bwinshi mu ngingo yo gufasha insinzi y'ingenzi ziriko zirarondera gutabagwa mu bihugu vya Buraya. Uwo mutegetsi Antonio Guterres kuri uno munsi wa gatanu yasavye Union Européenne gushinga uwo mugambi wo buhurikiyemwo ibihugu vyose vy'uwo muryango mu ngingo yo gufasha impunzi zifise ibibazo nyakuri by'umutekano. Guterres yavuze ko iki kibazo c'impunzi kigaragaje ibibazo bihanze ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya. Ati ni abagize uwo muryango batumvikana kuri ico kibazo bazosanga baciriye inzira abagizi ba nabi bagira umwuga wo kwinjiza abantu mu bihugu batabirekuriwe n'amategeko, kumwe n'abadandaza abantu ku masoko atemewe n'amategeko ku isi. Umushikiranganje mukuru w'Ubwongereza David Cameron kuno munsi wa gatanu yatangaje ko Ubwongereza buzokwakira izindi mpunzi z'abanyesiriya 200,000, aba bakaba bazoba bongerejwe ku bandi 5,000 basanzwe baremereye kwakirwa muri ico gihugu. Cameron yavuze ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kugerageza gukemura ibibazo bihanze Uburaya, kumwe no kugarukira imbabare ku bantu batorohe muri aka kanya. Korona umunsi nyene mu gisagara cha Bisk muri Hungary, impunzi zari zaruriye gari ya moshi zigerageza kuja mu Budagi, aho ico gihugu ciyemeje kwakira ikindi gitigiri c'impunzi 800 zanse kuyivamwo. Yamara igihugu ca Hungary kibandanye gushimika yuko amategeko yishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya asaba kwingenzi zitegerezwa kwerekana impapuro z'inzira imbere yuko zifata urugendo zigana mu Budagi.
Perezida Obama wa Leta Zunze za Amerika yakiriye kuri wa gatanu mu biro vyiwe umwami Salman w'igihugu cya Arabia Saudite. Ugo rugendo rwa mbere uwo mutegetsi agize muri Leta Zunze za Amerika kuva ahashikiye ku ntwaro mu kwezi kwa mbere inyuma yaho umwami Abdallah w'ico gihugu afiriye. Nk'uko Ben Rhodes, icegera cy'umuhanuzi mu by'umutekano mu biro kwa Perezida Obama, abimenyesha ugo rugendo rurahambaye turavye akarere Arabia Saudite giherereyemo, kandi hatibagiwe n'amasezerano Iran iheruka gusinya n'ibihugu rutura ku isi. Amasezerano atumbere guhagarika ibikorwa vya Iran byo gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Uyo mubonano ubaye inyuma y'inama yabaye kuwa 14 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, inama Perezida Obama yagiranye n'abakuru b'akarere gahurikiwemo ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu. Inama abo bategetsi bashikirije amakenga bafise ku bijyanye n'uko Iran ishobora kutubahiriza amasezerano. Ibihugu bitari bike byo muri ako karere birafise amakenga kuri Iran ku bijyanye n'ibiriko biraba aho Iran ifise uruhara rukomeye mu biriko biraba muri Iraq na Yemen.
Ku kibazo cy'impunzi murantunga ikibazo cy'impunzi zitera zigana Iburaya HCR ikaba rero ihamagarira ibihugu 28 byose bya Buraya gukemura mu buryo bubereye kandi ku rugero rumwe ikibazo gikomeye cyane cy'impunzi umurengera kihanze ibihugu bya Buraya. HCR iragabisha kandi ko izindi mpunzi zishika ku 200,000 z'abanyesiriya zishobora gufata ingendo zirimo impanuka nyinshi zigerageza kuja Iburaya kurondera ubuhungiro muri uyu myaka honyene. Ibiharuro vyashizwe habonana ONU vyerekana ko ibitigiri vy'impunzi zinjira mu bihugu vya Buraya vyagiye biriyongera muri imisi yahera. Ibiro vya ONU bijejwe impunzi bitangaza ko ku munsi wa kane mu gihugu ca Macedonia hinjiye impunzi 5,600, ico kikaba ari igitigiri kinini ca mbere c'impunzi zinjiye muri ico gihugu mu munsi umwe. Uwo munsi nyene muri Hungary hinjiyeyo 3,300. HCR ivuga ko abantu barenga 300,000 bamaze gufata urugendo rurimo impanuka nyinshi bajabuka uruzi rwa Mediterane muri uyu mwaka honyene. Ugo rugendo rukaba rumaze guhitana abantu 2,600. Umuvugizi wa HCR Melissa Fleming avuga ko impunzi z'abanyesiriya bagera ku miliyoni 8 bamaze gusaba ubuhungiro mu bihugu bihanye imbibe na Siriya, akavuga ko ibibazo muri ico gihugu bisa n'ibigenda vyiyongera. Avuga kandi ko abantu babayeho muri ico gihugu mu bukene bwinshi batabona y'amaherezo azoba meze muri ico gihugu mu misiri imbere. Ibitaro biri mu bumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Texas basanga bitari byiteguriye bikwiye kwakira abagwayi ba Ebola muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no gukingira amagara y'abakozi bavyo nyuma yaho abaforomakazi babiri banduriye iyo ngwara bariko baravura umugwayi wa Ebola. Ivyo vyashizwe habona mu cegeranyo cagizwe n'akagwi k'abahinga bigenga. Ico cegeranyo kivuga ko biboneka neza ko abakozi b'ivyo bitaro bijejwe ibiro vya Amerika bijejwe kugwanya ingwara zibiza aba mu mareta kumwe nabo muri iyo ntara ya Texas nabo nyene bariko baragerageza kwiga ubuhinga bwo kugwanya ico kiza kumwe n'abakozi b'ivyo bitaro bita Texas Health Presbyterian. Umuntu yitwa Thomas Eric Duncan yapfiriyemwo. Iyi ni programu ya radio yacu tuyibashikiriza buri munsi kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuri radio Ijwi rya Amerika mu Rwanda 104.3 FM, mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri 95.2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri site yacu ya internet www.radioyacu.voa.com.
Umunyamakuru bavuga mu biyaga binini mu Burundi, komine ya Musaga yazindutse yugarijwe n'inzego z'umutekano gushika nyuma ya saa sita. Bamwe mu banyagihugu baho bari bahungiye mu misozi ihanamiye iyo komine. Amakuru ava mu banyagihugu avuga ko abasore batinye gufatwa n'igipolisi. Fidelite ishatse.
Abanyagihugu bazindutse bahunga bagizwaye n'imisore hamwe n'abagabo batarasaza. Amakuru twahawe n'abazindutse bahunga avuga ko bari bafise amakuru avuga ko igipolisi cyari caramutse kizinduka kiza gufata umuntu wese w'umusore ari ngaho kumusaga hamwe n'umugabo akiri muto. Uyu ni umwe mu bari bahunze batinya gufatwa.
Hari 12:30 bari bakwiye kaburimbe hose kwibara baragenjira muri karitiye hose ari abapolisi. Ngiye inshuro zingahe kwibarabara bansubiza inyuma bafore nko bagomba guturasa. Nje mu mwonga. Nsarukira mu Kanyosha ngiye gutegera bisi mu Kanyosha. Nk'uwo munsi bavuga ko bagamije gufata abajene bose bako musaga. Hanyuma rero tuheze twumva ibintu bavuga yuko n'umuntu w'umugabo wese akiri jeune baje bamunondera kumufata. Bavuga ngo nibo barasa. nico gitumara twaciye dusa n'abahunga abandi bari hejuru mu kamese uhagaze mu kumusaga urabona ko ari abajene benshi buzuye hejuru ya musaga bakikuje mu kamese bahunza ntitwaje ukazi gukora tugakunda cyane turagakunda n'ivyo mugabo twagiye ku nk'abahunga
ubu nawe n'undi munyagiho go ku musaga yari yahungiye mu kamese
kubera ningiye ukazi mu gitondo mbona abapolisi babaye benshi mbona abantu bateye bahunga baduga nirashye impungira ruguru mu kamese ka ruguru tumaze gushikayo nasanze ariyo nabandi bantu benshi bahunze bari bagiye ukazi bashye bahungira yo hariya ruguru abapolisi bashye baduga bashya ahantu kumva bashika kwisengero cyatangura kurasa abantu bari bahungiye hariya bimwe bace bashwiragira bagenda za ruyaga bajye barasanzara bamwe bagenda mu myungu abantu bafati bari ya hejuru bace badugana mu gashoko mu ruyaga twabonye ino hasubiye kubasirikirasyo cyaturagaru
abanyamusaga biriwe mazu bugaranywe gushika igihe cy'isaha 6 n'igice z'umurango amabarabara yose makuru makuru yinjira ku musaga nka RNC n'iriva ku isoko rija mu kinanira yose yari yugaye ayo mabarabara yahavuye yugurugwa nk'uko tubibwirwa n'uyu munyamusaga
hafi sa 9 niho twitwabona abapolisi batangwa kuva mu mabarabara bagenda batwe n'amakonserti nabagenda iyo amaja muri ville hamaratwe tubona bamwe bariko baraza urujya n'uza ratanguye bukebuke hamabandi twanza kuja kwegera ngaho ku mabarabara turaraho ngene bimeze
aho nyine ku musaga mu gitondo hari hafashwe abantu barenga 50 nk'uko amakuru dukora mu gipolisi abishikiriza ayo makuru nyine navuga ko abantu 52 bahavuye barekugwa basabiye ikigongwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredy Mbonimpa twaronse umwe mu barekuwe aho yatubwiye ko babazwa n'ingene bagwa mu mporero
nuko usana twe twagwa mu mporero ibintu tutazi bagufata uri umuntu wigiye ku mirimo yawe ngo amugura abatera amagrenade ivyo amagrenade nta nivyuza naho uri ko uracha birengana naho uri ko uracha ugiye muri iyo mirimo yawe ya buri munsi bagwagiza dossier utazi bicho tusaba kabonye gihugu kusaba yuko umuntu wakwagirizwa icyo yakoze canke icazi muri ivyo twebwe abantu batowa twareka kwagirizwa dossier ivyo tutazi byatemo warakubona bakwagiriza ngo umuntu amaze gukura bakwagiriza ngo ngo utera amagrenade uri umwana mutoyo hageze ngo utera amagrenade ya matelefone batwaye bazitwara nyinshi ariko bagaca baraba telefone atavarera igira bazisubiza mu gihe telefone zari zizimbye bene zo twese ntibazi dusubije batubwira ngo police bazitwaye ngo yihuzo zitronderera
umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye arakana ivyo vy'amatelefone bivugwa ko yazimiye kubwiwe ngo abo bantu bose bari bafashwe basubijwe ivyo bari batwawe byose ikindi naco yatubwiye nuko mwisako ryabaye kumusaga ngo hatowe inkoho imwe Kalashnikov n'indi nkoho ya pistole igrenade imwe umwambaro w'igisirikare umwe amashargeur y'inkoho ane yuzuye amasasu hamwe n'andi masasu arenga 50 nkuko byashikirijwe na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi I Bujumbura Fidelite yishatse ku bwiju rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi d'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi d'Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi d'Amerika turabandanya n'amakuru twabateguriye tuve mu Burundi dusimbire aho kujya mu Rwanda. Kuri uyu wa gatandatu u Rwanda ruzotunganya ibirori byo kwita amazina abana b'inguge 24 bavutse uyu mwaka muri parke y'ibirunga iri mu buraruko bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibirori byo kwita izina izo nguge birakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda kubera byinjiriza leta y'u Rwanda amafaranga atari make. Eric Bagirubusa yatembereye hafi y'ibirunga yitegereza uko abanyarwanda bariko bitegurira uwo munsi wejo.
Harabura amasaha atagera umunsi ngo umuhango wo kwita izina abana b'ingagi ugere. Tugera mu murenge wa Kinigi hafi y'ibirunga mu karere ka Musanze, twasanze imyiteguro imaze amezi hafi abiri irimbanije. Inyubako gakondo zishimangira umuco nyarwanda, amafoto y'ingagi ku mihanda n'ibindi bihita byigaragaza. Ni umuhango ushorwamo amafaranga atari make ariko ugomba kwinjiza akayabo ku gihugu. Inyubako z'amazu ya Kinyarwanda n'ibindi hatarimo amahema yo kwiyakiriramo, ngo bihagaze kuri miliyoni zisaga 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Bwana Uwamahoro watsindiye isoko ryo kubaka hazakoreshwa mu kwita izina abana b'ingagi. Yatubwiye ko yahaye akazi abari hagati ya 250 mu gace kubona amafaranga bigoranye.
Njyewe natangiranye nabyo kuva ku itsina byatangira. Natangiranye nabyo kora decoration y'amazu kuko aha niho bambarira abaritse izina. Tubona ibiraka cyane cyane iyo ari ku itsina. Twakorera amafaranga. Nukuva kuko biba rimwe mu mwaka, mwiyo rimwe mu mwaka niho tubona amafaranga cyane uko dukora. Ariko byarangira tukakora imirimo isanzwe mu rugo. Wena niwe umuntu akora amafaranga 20-30 agira ngo imbuto y'ibirayi, nango y'ibishyimbo, nango y'ibigori ugatera.
Hano nageze nje gushaka amafaranga.
Araboneka ariko.
Amafaranga araboneka kubera ragigaji nyine. Ntogabura kuboneka kugigaji bazisura buri munsi. Ubundi gukora rero ndugucukura icobo, cyo gushingamo ibiti.
Abatuye mu Kinigi ntibashima imirimo babona kukwita izina gusa ahubwo amashuri, imihanda n'ibindi bikorwa remezo byose ngo bikomoka ku bukerarugendo. Inyungu ntiziri kuri ba Rwanda rugufi gusa. Madame Gitego Jeanne Clementine amaze imyaka 10 ayobora guest house iri mu marembo y'ikibanza kiberamo umuhango wo kwita izina abana b'ingagizo mu birunga.
Ku munsi wo kwita izina dushaka abandi bakozi abo twita aba occasionnaire. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari abakozi bahoraho. Dushaka abakozi badufasha bitewe n'uko tuba dufite abantu benshi tugomba kubaha serivisi nziza zizira amakemwa. Biba ngombwa rero ko tuzana abakozi bamara nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa ukwezi kugira ngo tubashe kwitegura neza no gutanga serivisi nziza ku batugana kuri uwo munsi.
Nubwo biruko mu mikorere, hari ba rubanda rugufi baterwa ipfunwe no kuvukira hafi y'ingagi mu Kinigi bakazumva mu magambo, abandi bazibona mu mashusho kubera ubushobozi buke. Buri munyarwanda yishyura 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda ngo abashe gusura ingagi, mu gihe abanyamahanga ari amadolari 750 hafi 56,563 by'amafaranga.
Amafaranga rero nta bushobozi umuntu aba afite wo gutanga aje gusura ingagi. Ni menshi kabisa. Wenda nk'umuturage usanzwe bashiraho inoti 5,000.
Navukiye hano.
Ufite imyaka ingahe?
48.
Wakandagira muri pariki ugiye gusura ingagi?
Ntabwo nari nakandagiramo. Kubera numva ko ikibazo ari amafaranga. Amafaranga rero twiwe rubanda rugufi ntabwo twabona amafaranga yo kuza kureba ingagi. Kuzibona ku mafoto gusa dufite ipfunwe tutazireba amaso ku yandi. Cyakora abavuze bati buri munyarwanda wese ahava akagera ashaka ubushobozi bwo kuja kuzireba bati nurenda atange amafaranga 500.
Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'iterambere mu Rwanda RDB bwo buvuga ko muri rusange ibiciro bidahenze kubene igihugu mu gusura ingagi. Bwana Francis Gatare ni umuyobozi wa RDB.
Abene igihugu ntabwo bibahenze kubera yuko gahunda yafashwe nuko ubukerarugendo bushingiye ku kubungabunga ibidukikije cyangwa se twita ecotourism igomba gukorwa ku buryo hatajyayo umubare munini. Ndabaha urugero, dufite imiryango 10 y'ingagi ishobora gusurwa ku munsi umwe, ariko ntabwo dushobora kurenza abantu 8 basura buri muryango ku munsi kandi bamarana n'uwo muryango isaha imwe yonyine. Birumvikana rero ntabwo dushobora kurenza abantu barenze 80 ku munsi bashobora gusura ingagi. Kugira ngo bishobore kugira agaciro, cyane cyane ko abantu babishaka kubikora abari benshi hirya no hino ku isi, igiciro kigenda kijyana n'uwo mubare wabo wababyitabiriye. Ariko abanyarwanda bahabwa amahirwe, nta munyarwanda usaba kujya kureba ingagi ngo abibuzwe.
Abafite ubushobozi babashije gusura izi nyamaswa zitwara kimuntu bo basanga amafaranga yishyuzwa bene igihugu yagombye kujya mu byiciro kugira ngo bajye bazumva nk'umugani.
30,000 ntabwo ari menshi, ariko byaba byiza hagiye habamo kategori zitandukanye na wa muturage wo hasi wo mu Kinigi akabasha kuba yabasha gusura izo ngagi, naho utabasha kuyabona akabasha kuba yazimenya, kuko ni byiza natwe tugomba kumenya, kandi abanyamahanga ntabwo bakwiye kubidutanga, natwe dukwiye kugira ayo matsiko.
Umusanzwe umuhango wo kwita izina warumenyerewe mu muryango nyarwanda. Inshuti z'umuryango n'abawigize barya ubunyano bita izina umwana nyuma y'igihe gito avutse. Ni umuco bamwe bavuga ko bacitseho ku mpamvu zitandukanye. Uyu wabonye akazi kubera kwita izina ingagi ku nshuro ya 11 aratangiye ubushobozi.
Twe tujye byarakobera dukuze twarabikoraga, ariko ubu ntabyo ngibona. Ese nushobora kubona nta kintu cufite curahamagarira abaturage, ubwo ukimenya ukabyihorera ugaheka umwana wawe ukaja guca inshuro? Nta cufite wabahamagara ngo bahiki busi aga ndi gukorera hano niko ndahamagarira abaturage, kandi nane ndi kuvuga ngo abana banje ndigarabahaza.
Kwita izina abana b'ingagi bigiye kuba ku nshuro ya 11 rimwe ku bana b'ingagi 24. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'iterambere buvuga ko iki gikorwa gifite agaciro gakomeye ku buryo bitareberwa ku munsi nyirizina wo kwitizina, kandi ko ubukerarugendo bukomeje kugira uruhare rukomeye ku nzego zose z'imibereho myiza y'abaturage. Ubukerarugendo mu mwaka ushize bwinjirije u Rwanda miliyoni zisaga 300 z'amadolari ya Amerika. Buri mwaka umuryango wanjye urakura, urugo rwanjye rurarinzwe. Niyo magambo aherekejwe n'amafoto y'ingagi biri ku cyapa kimanitse mu irembo ry'ahinjira hazabera kwitizina. Yafatwa nk'atanga ikaze ku biteze kwitabira uyu muhango. Kubungabunga ibidukikije ubunejo hazaza niyo nsanganyamatsiko y'umwaka. Erika Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, Ikinigi mu Majyaruguru y'u Rwanda.
Abakunzi b'Ijwi rya Amerika, by'umwihariko ab'ikiganiro dusangira ijambo muhishuwe ikeje ubundi ku cyumweru mu gitondo. Ni ikibazo cy'abanyabwenge bacika Afrika. Kuko murabizi neza mu bintu bibuza ibihugu bya Afrika gutera imbere harimo icyo kibazo cyo gutakaza abanyabwenge. Abahanga basobanura ko hari abanyafrika benshi cyane bafite ubwenge butangaje ariko butagirira akamaro umugabane wabo Afrika. Ibi biterwa ahanini n'uko benshi mu banyabwenge ba Afrika bagiye bajya kwiga mu mahanga ntibagaruke, hakaba n'abandi bari mu gihugu ariko bifuza kukivamo. Imiterere y'icyo kibazo mu Burundi no mu Rwanda nibyo ikiganiro dusangira ijambo kizibandaho ku cyumweru. Ntimuzacikwe.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi. Ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika birabandanya. Tusubire mu Burundi. Ubucuruzi bw'isoko bw'ibikoresho vya mashure mu isoko nkuru ya Kirundo buracumbagira. Ivyo bivugwa n'abacuruzi ubwabo aho bavuga ko ivyo baranguye badashobora kubigurisha ngo baronke inyungu. Bavuga ko ibihe vya politike mu Burundi bumazemwo imisi ko ari vyo bibabangamiye. Inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Intango y'ukwezi kw'icyenda yari isanzwe irangwa n'urujya n'uruza rudasanzwe mu isoko nkuru ya Kirundo, mu bibanza bicururizwamo ibikoresho n'imyambaro by'amashure. Abacururiza muri ibyo bibanza bavuga ko ibintu byahindutse mu buryo butaborohereza.
Rudanda twagwifashe nabi cyane, nta bakiriya turonka, kandi turafise impuzu zirabura za lise, koleje, amashati yera, kaki, izipantaro zirabura, nta n'umwe atora ubu, kandi nawe nibyo wibonera, ego urabibona. Urumva rero ubu tufise ubukene nyene ntangere butagira izina, kandi nungaha ku kibuga urabona nta bantu bahari. Byifashe neza ku munsi twadandaje amafaranga miliyoni 2 zirenga. Ubudandaje uvuze ngo badandaje bakuguriye n'ibihumbi 50 ibihumbi 100
papi nk'amakaye ntibagura, amashakoshi yose ntibagura, twaranguye turacaye afise nk'amakaye nk'ubu twatumaga bakudandaza nk'amadozeni nka 5 nko ku munsi mugubu nta dozeni ndadandaza.
Abo bacuruza ibikoresho by'amashure bavuga ko n'ubu ibihe vya politike bitoroshe Uburundi bumazemo imisi bibandanye kubakorako.
Vyavuye nyene kwitsi ngorane no hari kindi zapfuye byavuyeko. Nibi bihe turimo abana barahunze, nta bana bahari baza kugura, bana barahunze nibo bahora batugurira badahungutse. Rero mba dusaba ko bohunguka nyene bakaza no kwishure nyene bakatugurira
kaza ko ari ubwo abantu bafisenye kamashata zotangura. Ubunyene turabirindiye turabe ko abanyeshuri badatari bakaza kugura rwabo bahetse musinzi.
Umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe ubutunzi ati hasanzwe hari umuco mu ntara ya Kirundo wo kugura ibikoresho by'amashure amashure agira ngo atangure. Akavuga ko bashobora kuba barindiriye ko leta itangaza icese aho amashure azotangurira. Alain Trebert Mutabazi ni umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe ubutunzi.
Ino iwacu mu Kirundo abantu bamenyereye kenshi kugura ibikoresho by'ishure buca ishure itangura. Ko nk'ubu ni muri leta ntibatangaza igihe umwaka w'ishuri uzotangurira. Hari igihe rero bazobigura hasigaye nk'indwi imwe. Ngo bamwumva ko nabo bavuga yuko batariko babigura nk'uko bari babigura. Byumvikana ko ari bo bakeya bariko barabigura. Ahandi naho murazi ko rimwe na rimwe amakaye amaze imyaka atari mike nyine icyubahiro mukuru w'igihugu atanga amakaye ku bana biga mu mashuri mato mato. Hari abo bamwe yamusanga rero barindiriye kuyigura kubera nayo makaye bashobora gukura kwa nyine icyubahiro mukuru w'igihugu. Yindi mvu nayo ino benshi basanzwe bashora igitegwa cy'ikawa bakabishorera amashirahamwe yigenga asigaye agurika. Ubu rero hariho hamwe ayo mashirahamwe atarahemba ababashoreye. Nkuko navyumvise amashirahamwe yivuga yuko mu minsi ya vuba bose bagiye guhemba ihemba rya nyuma. Nibaza yuko rero ayo mahera bayarose bazoca bihutira kugura ibikoresho by'abanyeshuri.
Icuka bahora bagura bahunze nta kibanze umuhanuzi wa Buramatari ajejwe iby'ubutunzi agiha mu bituma ibikoresho by'amashuri bitagugwa.
Icyo bahunze benshi batarahunguka nibaza yuko cyaba kitarimo kuko beshi bamwe baramaze guhunguka kandi nabo nyine beshi nkaho bari bahunze bahungutse baca biyumvira yuko bazobaha imfashanyo bakaca abanza kurindira maze yuko icyo kibazo umuntu yomenya neza yuko batariko baragura nko bahora bagura nk'amashuri atanguye niho boca bavuga yuko bataguze keshi no mu kibundo basaze bamenyereye kugura bikoresho by'amashuri rimwe na rimwe n'amashuri yamaze gutangura urumva rero ntiharengerana
nubwo abiga mu mashuri ya leta bavuga ko bataramenya aho amashuri azugururirwa abo mu mashuri yigenga amwamwe bo bamaze gutangaza ko bugurura umwaka w'ishuri kuri uwa mbere igenekerezo ryandwi ukwezi kw'icyenda uyu mwaka turimo nabo nyene bakavuga ko abavyeyi baje kwandikisha abana bigura intege bitandukanye nuko byahora mu myaka iheze aho batumye ko kwandikisha abana bo mu myaka ibanza ibibanza byahora bica byuzura ubwo nyene mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze. Reka muri aka kanya tubumvishe akaririmbo k'umucuranzi wo muri Afrika y'Epfo yitwa Lundi. Ako karirimbo ni Mina. Karirimbuka Lundi kabaryoheye mu gihe muri ko muratangura weekend kuri Miko hani Washington DC kwijwi rya America mwari kumwe na Oriane Tangishaka
na Aloise Bigirimana.
Turashimiye cyane abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalali Masia dufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Mugire umugoroba mwiza, mwakoze na weekend nziza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.